Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Shuti mwese turi kumwe ndabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka.
Yewe nuje gufasha iki umuntu muri dosiye atacunzi kandi na sentare yavuze ati iyo dosiye tumwemereye ko aja kuyisoma nta kamaro byari bifite nico bituma tutagiyeyo kandi cyo si icaha.
Uwo ni Maitre Onesime Kabayabaya, umwe mu baburanira General Cyril Ndayirukiye, ari mu bagirizwe ko bagerageje gutembagaza Leta y'u Burundi, avuga impamvu batitavye sentare iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mu kanya. Tutangurira ku makuru avuga hirya no hino ku isi yerekeye Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon baganiye ku kugena ibintu bitera bimera nabi kurushiza mu gihugu cy'u Burundi, hamwe no ku gikorwa cyihutirwa cyo gutangura ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu. Perezida Obama yavuganye ku telefone n'umunsi wa kabiri na Ban Ki-moon kugira amushimire ku buyobozi bwiwe mu gushika ku masezerano ahambaye y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe yashyizwe ko ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri.
Tukivuga ku makuru wajejwe Burundi yerekeye Burundi, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazina muntu bitegekanya kugira inama idasanzwe mu mpera z'indwi aho bazokwihweza ubwicanyi bubandanye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nama izoba ibaye inama ya mbere idasanzwe ihamagajwe kuba kuva mu kwezi kwa kane, aho ako kanama kajejwe agateka kazina muntu ku isi kagiye hamwe mu kwihweza ihonyango ry'agateka kazina muntu ryagizwe n'umugwi wa Boko Haram muri Nigeria. Iyo nama itegekanije kuba kuri uyu wa kane, yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiwe n'ibindi bihugu 17 bigize akanama gashinzwe agateka kazina muntu ku isi, bari kumwe n'ibindi bihugu 25 vya ONU. Igihugu kimwe cyo muri Afrika cyonyene arico Ghana nico cyonyene gishigikiye ingingo yo kugira ako kanama. Inama yo kuwa kane izogigwa izokwiga niba bakeneye gusaba umukuru wa kanama kajejwe uburenganzira bwa muntu Zaid Raid Al-Hussein gufata ingingo yo kurungika akagwi k'abahinga mu Burundi mu minsi 45 kugira batohoze neza ubwicanyi buri kuburagirwa, bongere bashikirize ico kogwa kugira icuka kibi kiri mu gihugu kigabanuke. Ejo ku munsi wa mbere, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriello yabwiye serivisi yacu y'ikirundi n'ikinyarwanda ko ibintu mu Burundi bitameze neza na gato kandi ko umutekano w'abanyagihugu ukwiye kwitabwaho. Mushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry ku munsi wa Mungu we yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter yuko ubwicanyi mu Burundi butegerezwa guhagarara kimwe n'uburyo inzego z'umutekano zikoresha inguvu z'umurengera.
Kuri ine nkuru yerekeye Burundi, Leta y'u Burundi imenyesha ko igihugu cyose cifuza gukura abanyagihugu bacu mu Burundi kibifitiye uburenganzira. Ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Nyamitwe. Ariko Alain Nyamitwe atangaza ko Leta y'u Burundi izobandanya gukora ivyo yiyemeje mu gukingira Abarundi n'abanyamahanga bose. Ivyo Leta y'u Burundi ibishikirije inyuma yaho ku munsi w'Imana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisohoye itegeko ribuza abanyamerika kuja mu Burundi, risaba kandi ko abari mu Burundi bovayo vuba bwango mu gihe umutekano ubugizi bwa nabi n'ubugizi bwa nabi bibandanya vyiyongera. Abakozi bakorera ubumwe bwa Buraya badakenewe cyane mu Burundi mu kwezi kurangiye basabwe kuva mu Burundi hamwe n'imiryango yabo. Alain Nyamitwe amenyesha kandi ko Leta y'u Burundi igenzura ibijyanye n'umutekano mu gihugu harimo n'umugwa mukuru Bujumbura. Amenyesha kandi ko ata munyamahanga yagizwe ko iterabwoba canke yishwe mu Burundi kuva imyerekano itanguye.
Amakuru yo hirya no hino ku isi arabandanya no kwiragijwe rya Amerika. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter avuga ko Perezida Barack Obama yongeye kwibutsa abasirikare ba Amerika akamaro ko kwihutisha ibikorwa byo kurwanya umugore ntagonda za Islamic State, kandi ko Amerika yipfuza ko ibihugu bicuditse nazo munani zijejwe ku ibikorwa byo kurwanya uwo mugwi byo kongereza inguvu mu kurwanya Islamic State muri Iraq na Siria. Carter yabivuze kuri uno munsi wa kabiri mbere y'uko afata urugendo muri Turkiya, aho agiyewe mu manama yerekeye ukongereza uburyo bwo kurwanya uwo mugwi w'intagondwa. Karo yavuze ati jewe kumwe n'ibindi bihugu dukorana turabandanya gusaba by'umwihariko Arabi Saudite n'ibindi bihugu kongereza ingufu mu bikorwa byo kugwanya Islamic State cyane cyane kubera bari mu karere kandi byibonekeza neza ko bafise uburyo buruta ubwo dufise mu bijyanye no kumvisha abandi bari mu karere umugambo kenewe mu kugwanya Islamic State muri Syria na Iraq. Carter yashimitse avuga ko igihugu cha Turkiya naco nyene gikuye kongereza ingufu mu ruhara rwayo rwaco cyane cyane mu bijyanye no gukingira imbibe zayo na Syria kugira bifashe mu guhagarika uruja n'uruza rw'abagwanyi ba Islamic State. Carter ati kandi twifuza ko Turkiya yifatanya natwe mu bitero byo mu kirere n'ivyo mu kubutaka.
Ratishi bidi Amerika i Washington DC mukuvuga ko yizeye ko bashobora kugira aho bahuriye ko umushikiranganzi ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yicaranye mu biganiro uno munsi kwa kabiri n'umushikiranganzi ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergey Lavrov. Yamara abo bategetsi batangaje ko uruhagarara mu gihugu cya Syria umugwi Islamic State n'uruhagarara muri Ukraine ari byo bibazo byo kwihweza mu nama yabo i Moscow aho John Kerry agize urugendo rugira kabiri muri uyu mwaka. Kerry avuga ko naho hari ivyo batumvikana ko bashobora gukorana neza ku bibazo bimwe bimwe. Amenyesha ko Burusiya bwagize intererano ikomeye mu biganiro ku masezerano yereke umugambi wa nuclear w'igihugu cya Iran akoresheje uhindura mu rurimi. Umushikiranganzi ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergey Lavrov yatangaje ko ashaka kubandanya ibiganiro byatanguwe na president w'Uburusiya Vladimir Putin na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ku kugenera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufasha kuvyereke gutorera inyishu ikibazo cyo mu gihugu cya Ukraine.
Hano muri Amerika naho amashure yo mu gisagara cha Los Angeles muri Leta ya California yugawe yose kubera igabisha ry'ibitero. Umuyobozi mukuru w'amashuri ya Leta ya Los Angeles Ramon Cortinez yavuze ati iryo gabisha ntiryarungitswe ku ishuri rimwe abiri canke atatu ryarungitswe ku mashuri menshi ati niyo mpamvu inafashe ingingo yo kugara amashuri yose. Abategetsi bavuga ko iryo gabisha ry'ibitero ryarungiswe mu buryo ngurukana bumenyi bakavuga ko inzandiko zimwe zimwe zavuga ibijyanye n'ikoreshwa ry'amasakoshi y'ishure kumwe n'ubundi buryo bwo kubikamwe ibintu. Cortinez yavuze ko bamaze kumenyesha igipolisi kidasanzwe cha FBI iri yugarwa ry'amashure ribaye nyuma yaho haheze hafi indwi zibiri umugabo n'umugore wiwe bagize igitero bakica abantu 14 mu rubanza rurangiza umwaka rwaho bakorera mu gisagara cha San Bernardino muri Leta ya California nyene.
Radio Jwi d'Amerika i Washington DC shirahamwe mpuzamakungu onyuguru ibiganiro vy'amahoro uno munsi kuwa kabiri Geneve mu kigoro ko gutorera inyishu izorama uruhagarara rw'imwe gihugu ca Yemen. Intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu onu Ismail Ould Sheikh Ahmed yatangaje kandi intango y'ikiringo kizomara indwi cyo guhagarika ingwano mu kuvuga ko icyo bashaka gushika ko ari guhagarika ingwano burundu no gutuma haba inzira ijana mu kiringo mfata kibanza cya politike kirangwa n'amahoro. Ismail Ould Sheikh Ahmed yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko guhagarika ingwano ari intambwe ya mbere ikomeye cyane ku vyereke gushira ha mahoro azorama. Ingwano hagati y'inteko zishigikira leta ya president Abd Rabu Mansur Hadi n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti bashigikiwe n'igihugu cya Iran yahitanye abantu barenga 5,700 kuva mu mpera z'umwaka uheze. Radio Jwi d'Amerika Washington DC program ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 bice bitatu no kuri Jwi d'Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 52 bice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com.
Radio Jwi d'Amerika Washington DC kuma kuri yo mu karere duhere mu Rwanda. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko abayobozi badakwiye kuja gusaba abanyagihugu gutora ego mu nama ko icyo basabwa ari ukubasobanurira gusa ibyo basabwa kugira ngo amatora azogende neza. Ni mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika inyuma y'aho abayobozi batandukanye batanguye kumvikana basaba abanyagihugu gutora ego. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Profeseri Mbanda Kalisa yabwiye ijwi rya Amerika ko mu matora ya referendumu nta kwamamaza kubaho, kuko abanyarwanda bazi neza ko batora yego cyangwa oya. Yavuze ko amatora ya referendumu atareba umutwe wa politike runaka, ko ari igikorwa kireba abanyarwanda bose. Uyu muyobozi avuga ko komisiyo ayoboye itigeze ishyiraho ibihe byo kwamamaza, ko komisiyo y'igihugu y'amatora yigisha abaturage gusa uko bazitwara mu matora no kureba niba bujuje ibyangombwa. Ni mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika Profeseri Mbanda Kalisa.
Intumwa za komisiyo y'igihugu y'amatora message zifite ni kwerekana imigendekere y'amatora, uburyo amatora azagenda, abaturage bakamenya neza ko hari nibashaka bazatora yego uburyo bazabikora, abandi bakamenya ko niba batoye oya uburyo bazabikora. Nibyo ngibyo twebwe tubigisha.
Emwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko abandi banyapolitike, inzego zibanze zo zishobora zifite ubwo burenganzira?
Ntabwo burenganzira zifite, kuko inzego zibanze ntabwo zikora kampanye. Zidufasha gukangurira abaturage kwitabira amatora, cyane cyane ntabwo ari ubuyobozi bw'ibanze bujya kubwira abantu nk'ubuyobozi ngo muzatore yego cyangwa oya.
Muri za nama se twavuze za cyuruhushya zizwe abaturage banabwiye bati turahurira, wenda nkame yavuze ati baturage muzatore yego cyangwa se muzatore oya, ubu cyo gihe ntabwo yababifite.
Nta niba ari umumeya uzi politike n'amabwiriza y'amategeko ntabwo yabikorera mu nama y'abaturage yo hanze igaragara nk'inama. Ariko nk'umunyarwanda nibyo nakubwiraga, arangije akazi akajya kuganira n'abagenzi bashobora kubabwira icyifuzo cye.
Mu ngendo zimaze iminsi zikorwa hirya no hino mu turere no mu mirenge y'u Rwanda, aho Inteko Ishinga Amategeko yafashe iya mbere mu gusobanurira abaturage ibyahindutse mu Itegeko Nshinga rishya, bamwe mu bayobozi kuva ku nzego z'ibanze kugeza mu turere ntibahwemye gusaba abaturage kuzatora yego. Uyu ni umwe muri bo.
Mu gutora ivugururwa ry'Itegeko Nshinga ni ukugira ngo turebe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akurirwaho bariyeri kugira ngo ashobore kuziyamamariza indi manda. Wemeye iki? Nemeye ivugururwa ry'Itegeko Nshinga. Munsi niho hari zahoya ntashaka gutindaho, kuko ngiye ntahoya nza kuvugamo. Itegeko Nshinga, yego, yego, yego. No mu gusuhuzanya kugira ngo wumve ko abantu burya muhuje gahunda ujye musuhuza.
Igikorwa cyo kwikosora kuri liste y'itora cyarangiye kuri uyu wa mbere. Abantu bagera kuri 500 baturutse mu miryango itari ya leta nibo basabye muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibyangombwa bizabafasha kuba indorerezi muri aya matora. Umuvugizi w'iyi miryango bwana Munyamariza Edouard yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatatu bashobora kurara babonye igisubizo kibemerera kuba indorerezi. Nawe indorerezi zitabira aya matora ya referendum ziturutse hanze y'u Rwanda, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Profeseri Kalisa Mbanda uko biteganijwe ko bamenya umubare wazo kuri uyu mugoroba. Ibizava muri aya matora biteganijwe kuzashyirwa hagaragara bitarenze iminsi 3 amatora abaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, Sentare Nkuru mu Rwanda yahanishije Captain David Kabuye igihano cy'amezi 5 nyuma yo kumwegeka ko icaha cyo gutukana ku mugaragaro, ariko umucamanza hategeka ko arekugwa kubera igihe yarasanzwe amazi afunzwe. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Eric Bagirubusa mu Rwanda.
Byabaye ibyishimo byaranzwe n'amashyi mu gahe gato ku bagize umuryango wa Captain David Kabuye bakimara kumva ko akatiwe igihano cy'amezi 5 kimwemerera guhita asohoka mu buroko kubera igihe yaramazemo. Abakomye yo mashyi mu muryango uyu wahoze ari mu ngabo z'u Rwanda barimo Lieutenant Colonel Rosa Kabuye umugore we. Uyu yahoze ashinzwe ibyo gutegura ingendo z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Captain David Kabuye ubushinjacyaha habwa muregaga ibyaha byo gushaka guteza imvururu muri rubanda no gutukana mu ruhame. Umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi n'ibimenyetso bigiherekeza kuri buri ruhande. Yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha bwagishingiraga kubatanga buhamya. Bavuze ko Captain David Kabuye ubwo yari muri gereza ku gihano cyo gutunga intwaro binyuranije n'amategeko yabwiraga abagororwa bagenzi be ko ibivugwa muri filimi mbarankuru Rwanda's Untold Story ya BBC byose ari ukuri. Abatanga buhamya kandi bashinjaga Captain David Kabuye ko yavuze ko imirambo yagaragaye mu kiyaga cya Rweru muri 2014 na n'ubu itaramenyekana inkomoko yayo ari iy'Abanyarwanda n'Abagande bashimuswe. Captain Kabuye nk'uko abatanga buhamya bamushinjaga ngo yavuze ko ku gifungo cya mbere yarafungiye ubusa. Leta y'u Rwanda imuziza ko yanze gushinja Colonel Tom Byabagamba ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi. Ikindi kandi ngo yabwiraga abagororwa bari kumwe muri gereza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwigijeyo bamwe mu bo bafatanyije mu rugamba rwo kubohora igihugu, bityo ko bizabyara ingaruka zikomeye. Ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yarabisesenguye yisunze inyandiko z'abahanga ndetse na zimwe mu manza nk'urwa Jean Paul Akayezu muri kiko mpuzamahanga mpanabyahi yarusha. Umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bashinje Captain David Kabuye bahuriza ku kuba barumvise Captain David Kabuye yavuga ayo magambo koko, ariko ko nta kimenyetso ko haraho yabikwirakwije mu ruhame. Kugira ngo cyitwe icyaha cyo guteza imvururu, amagambo nkayo cyangwa inyandiko byagombye kuba haraho byagaragaye cyangwa byumvikana nko kuri radio cyangwa se muri rubanda hakoreshejwe indangururamajwi. Ayo ni amagambo umucamanza. Umucamanza yanzuye ko iki cyaha kidahama Captain Kabuye, avuga ko nta bimenyetso simusiga. Iki ni icyaha giteganya hagati y'imyaka 10 na 15 y'igifungo. Naho ku cyaha cyo gutukana mu ruhame, ubushinjacyaha bwasobanuraga ko Captain David Kabuye agisohoka muri gereza ku gihano cyabanje yadutse Staff Sergeant Ephraim Mutamaniwa, umwe mu bacungagereza ba gereza ya Nyarugenge izwi nka 1930. Umucamanza yavuze ko mu bugenzacyaha Captain Kabuye yari yemeye iki cyaha ko yatukanye koko, ariko imbere y'urukiko aza kubihakana, bityo ko mu bushishozi bw'urukiko busanga iki cyaha kimuhama. Ni igihano giteganya igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Umucamanza yahanishije uyu wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda amezi 5 y'igifungo kuri iki cyaha cyo gutukana mu ruhame, ategeka ko kubera igihe amaze muri gereza ahita arekurwa. Umucamanza yategetse kandi ko Captain Kabuye yasonerwa igarama ry'urubanza kubera yaburanaga afunze. Ibi byaha byose yaregwaga Captain David Kabuye n'umwunganizi we mu mategeko Maître Gilbert Ndayambaje baburanaga babihakana bavuga ko ari ibihimbano. Iri ni isomwa ry'urubanza ryabaye nta uhagarariye uruhande rw'ubushinjacyaha. Captain David Kabuye mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'agasatsi gatangiye kumera kagaragaza imvi nyinshi ku mutwe, amasogisi y'umukara n'inkweto z'umutuku mu isura y'umuntu wagaragaraga ko akomeye, uko yagiye imbere y'umucamanza ni nako yavuyeho mu gihe kubagize umuryango wo byari ibyishimo bitagira akagero. Umugore we Lieutenant Colonel Rose Kabuye mu magambo y'icyongereza yabwiye Ijwi rya Amerika ati "I'm happy more than happy," bisobanuye ndishimye birenze no kwishima, ariko yanga kugira byinshi atangaza. Nabwana Rutagengwa Rukoza muramu wa Captain David Kabuye yabyishimiye, avuga ko ibyo yashinjwaga byari amabwire, urukiko rukaba ruhereyeho rumurekura.
Very good.
Ubonye muko mama Sibira bivuze cyane.
Bivuze ko nubundi byagaragara ko bitafatikaga rwose. Kuko ni ibintu byo bita mu cyongereza hearsay. There's no evidence at all.
Everything was wonderful. It is automatic. When the things are here, says that there are no evidence. Yes, so he had to be acquitted.
Captain David Kabuye yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uyu mwaka yaramaze amezi 7 afunze. Bwari ubugira kabiri afungwa nyuma y'igihano yararangije cy'amezi 6 ku gutunga intwaro binyuranije n'amategeko. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho amasasu yumvikanye ku ibarabara rya Bujumbura Bugarama mu masaa 3 y'ijoro ku munsi wa mbere, aho bita Muberure muri zone Benga ya komini Sare turi mu ntara ya Bujumbura. Urongoye zone Benga aremeza ko ayo masasu yumvikanye kuri iryo barabara kandi ko yiboneye ibisigazwa by'amasasu. Abanyagihugu babangaho mu Kumuberure bafise amakenga ko hoba hari abitwaje ibigwanisho barengana muri ako gace ka komini Sare. Evariste nziko banyanka yishikiye aho Kumuberure avugana n'abahaba.
Kubirometero 14 uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura ugana Bugarama mu ntara ya Muramvya, niho humvikanye amasasu gice saa 3 z'ijoro kuri uyu wa mbere, nkuko byemezwa n'uburongoye zone Benga n'abanyagihugu baba mu micungararo. Abanyagihugu bo ngaha ku mutumba Muberure batashinye ko tubavuga amazina, bati twari twamaze kwinjira mu mazu twumvise amasasu avuga, ntituzi abayavugije n'icyo bari bagamije.
Twebwe kubyumva twarabyumvise ko harageze amasaha yo kuryama, twashaka kumenya icyo byari bivuye ko ntituzi ko abasirikare cyangwa bari abarandi bantu bitwaje ibigwanisho.
Twebwe biradutera ubwoba kubera iyo ntitwari tuheruje kubyumva, rero nicyo gituma bidutera ubwoba.
Twe tubona gutumvise amasasu mu ijoro turyamye. Ntuwa burubwo bawumvise rusasa
ibyo tuvyakira nabi cyane kubera ntibihumuriza akarere kiwacu, kuko baje kurasira ngaha nitwe tugira ingorane twebwe abanyagihugu bato bato
urongoye zone benga yabwijwe ya America ko ayo masansu yarashwe kuri iyo barabara ya Bujumbura Bugarama ariko ko atacononekaye haba ku ngenzi zariko zirarengana canke kubaba mu micungararo Michel Nibigira yavuze ko amatohoza yatanguye kugira abo bagizi banabi bamenyekane abanyagihugu bo kumuberure hafi yaharasiwe ayo masansu babwijwe ijya America ku bitero byo kumabarabara mu ntambara uburundi bwahitiyemwo byabasesereje umwe muri bo asaba amahoro
je nayo jako dusubira ahubwo icyo dushaka nuko twasubira mu mutekano tukabandaye mu mutekano dusanzwe turimo naje mu mutekano badufasha kubumbatira mu mutekano kandi tumerishyeho ningorane nkamwe niziko twarayibonye byahitanye abantu benshi imiryango irahe kugwa byinshi nyene twarayibonye ibintu by'intambara ntavyo dushaka mu gihe cy'iwacu dushaka kuvyo hagarara
kubona harayihumvikanye amasasu aho kumuberure nikimenya amenya ko ibigwanisho bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira nkuko abanyamuberure babivuga banafise amakenga ko ibigize iminsi bibera mu gisagara ca Bujumbura bishobora gutandukira mu misozi ikikije ico gisagara ariko ko atavyo bifuza nkuko nabivuga
abafise ibigwanisho vraiment ubu ntivyoshoboka ko basora kuba mu misozi kuko ivyo twabonye ni byinshi twarabonye intambara twebwe turayizi nitwe twize amateke yarahonye imyomba tiragohwara yijya bagwanyi vraiment ntitwifuza ko bagaruka ngaha mu misozi wacu kabisa
abanyamuberure basaba leta y'u Burundi nabo bafitaniye amatati ya politike kutabandanye bakwiga amaguru nyabuna bakaje mu biganiro byo garukana amahoro mu gihugu
cyo turaraba yabaretira kwiga amaguru babo batemera leta bakwiga amaguru mbona ko menga ku ruhande rwa leta nabo batemera leta barakwiye kuja hamwe bakagira ico bakoze kugira ngo turonka amahoro n'umutekano kuko tiko turi abantu baguma bapfani benshi kandi ni benshi
tubibutse ko ico gitero cyo bitwaje ibigwanisho ku ibarabara rya Bujumbura Bugarama kibaye ca kabiri inyuma y'icabereye ku ibarabara rya Bujumbura Jenda ku modokari zariko zirarengana harimo n'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi irongoye karere ka gatanu ka gisirikare haraheze indwi zibiri igitero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yemeje buke kabiri ko cari cy'abasuma bitwaje ibigwanisho kumuberure muri komini sare y'intara Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya America
urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka tukiri mu Burundi urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu rwarabandanyije ku nshuro ya kabiri muri sentare isubiramo imanza mu ntara ya Gitega urubanza ntirwaburanishijwe mu idonido kuko abashingwa manza batari bitavye kandi abanyororo bakaba basavye kuronswa umwanya ukwiye wo gusoma ibiri mu madosiye yabo urubanza gungurujwe ku munsi wa gatanu no kuvuga mu minsi itatu w'iyindwi nyene munsi wa gatanu w'iyindwi abafungwa basabwe kurondera abandi bashingwa manza kuko abashingwa manza babo bafuswe na sentare muri ubwo rubanza bagirizwa gusuzugura sentare Edi Gwema yavuganye numwe mu baburanira General Cyril Ndayikengurukiye hari mu bagirijwe kuba bagerageje gutembagaza leta y'u Burundi Maître Onesime Kabayabaya aho atangura avuga impamvu batitavye sentare mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema
Igituma tutitavye muri sentare uwo munsi nuko tubona ko twaba tugiye cyacu tugiye gufasha abo dufasha muri urya rubanza ntacu twaba tubafashije kuko ejo twari twiriwe tuburana dusaba tuti turasavye mubaheza amategeko mutureke dusome dossier yabo dufasha bapfunzwe kandi amategeko aravyemerewe ko bategerezwa kuduha dossier tukayisoma tukaba tuyizi ndetse no kutuha dossier baduha kopi ya dossier yose tukaba twayiteguye ariko to ku mugoroba bavuze yuko balance yuko dusoma iyo dosi k'uyu munsi batakuburanisha uko rubanza twebwe se twaje gukora iki tutazi ibintu biri muri dosi twe mu mategeko tugenga umushingwa manza ajana n'umunywanyi wiwe kubera abafite icamufasha none jewe noje gufasha iki umuntu muri dosi atacunzi kandi na sentare yavuze ati iyo dosi tumwemereye kwaje kuyisoma nta kamaro vyari bifite nico bituma tutagiyeyo kandi cyo sicaha
Maître Kabayabaya andi makuru tugeraho nuko urukiko rushobora kuba rwategetse ko muba muhagaritswe
Sindabizi ko baduhagaritse mu buwavoka ivyo nta bushobozi babifitiye ariko iyo dossier ni baba navyo nyene batuza kuyijamo kugira dufashe abanywanyi bacu nivyo nta bushobozi babifise niyo ngingo tuzoyimenya bayitumenyesheje niba bavuga ko badukuye mu buwavoka canka niba batukwangiye kuburana muri iyo dossier yabagiye bariko bakurikiranwa bari gitega iyo ngingo twayumvise uko ndi turayibona ariko ico twemeza cyo naho tutarayibona nta burenganzira babifitiye umucamanza ndashobora gukuru umushingwa manza mu bavoka nta dossier d'office ndacu turiko tuyikurikiranwa ko naho numvise bavuze ngo twahigize ngo manama ngo batsobe bari kubara yatuhuza ngo manama sinzi ibyo ari byo ko ntavyo turamenyeshwa ivyo byose ivyo tuma bashobora no kutukura mu shingwa manza canke kuvuga yuko iyo dossier tutazoyiburanamo ariko niba babigize tuzobimenya tubonye ari cyo babitwandikiye ko hari cyo babitubariye ko
none se igikurikiraho niki cyane cyane mu bijyanye nabo uhagarariye muri urwo rubanza barimo General Cyril Ndayirukiye
uri karongora sentare mani batanga amategeko aho sentare bayashashe n'ukuvuga yuko naho bakurenganije akavuga yuko utaburana ingingo afatiye muri sentare irubahirizwa nico gituma twebwe rero nta miheto nta ngoho tuzojana muri sentare kuburana ku nguvu na sentare itashaka kudufasha abantu aho rero kuva muri ico gihe abo twari ko turafasha ni bazoca bamenya yuko baburana badafise abashingwa manza canke bironderera abo sentare ishaka yonyene kindi gihe iyo umuntu yabuze umushingwa manza sentare irashobora yonyene kumurondera umushingwa manza sinzi rero ko bazoca baja muri uwo murwi w'abantu batagira abashingwa manza sentare yonyine igaca ibaronderera abashingwa manza ibi byose ndiko mvuga ibintu icyumviro nufata ariko sinzi nyine bazobigenza sinzi ko twebwe bazovuga bati turabahevye ko sentare itabashaka ngo birondere abandi cyangwa sentare yonyine iraba yo abo yobaha yemerera kuburana
ushatse kuvuga ko igihe cyose bataragushikiriza iyo dosiye ngo uyige neza utazigera wongera gukandagira muri urwo rubanza
umukuru wa sentare yavuze ko adashaka gusubira ko hambona no bangiye kugwana iyo nayo si migenzo y'umushingwa manza simbona ndo umushingwa manza ingena nogena nigana n'abapolisi nabonye buzuye ico kibanza kibera mu izo manza bakazana inkoho naje nkazana inkoho cyangwa nkazana ibindi ivyo si migenzo kamere y'umushingwa manza ivyo nta mushingwa manza yobigira aza amategeko
Maitre Onesime Kabayabaya ndagushimiye cyane kandi nokanya uduhaye
yego urakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon baganiye ku kugena ibintu bitera bimera nabi kurushuriza mu gihugu cy'u Burundi hamwe no ku gikorwa cyihutirwa cyo gutangura ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu ibyo babiganiye ku telefone no munsi kuwa kabiri.
Ibiro vyishiramwe mpuzamakungu nibijejwe gateka kazi na muntu bitegekanya kugira inama idasanzwe mu mpera z'indwi aho bazokwihweza ubwicanyi bubandanye ubukogwa mu gihugu cy'u Burundi iyo nama itegekanije kuba kuri uyu wa kane yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumwe n'ibindi bihugu 17 bigize ako kanama gashinzwe gateka kazi na muntu ku isi bari kumwe n'ibindi bihugu 25 vya ONU.
Leta y'u Burundi imenyesha ko igihugu cyose cifuza gukura abanyagihugu bacu mu Burundi kibifitiye uburenganzira ivyo byamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu Alain Nyamitwe. Yamara Alain Nyamitwe atangaza ko Leta y'u Burundi izobandanya gukora ivyo yiyemeje mu gukingira abarundi n'abanyamahanga bose.
Umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter avuga ko Perezida Barack Obama yongeye kwibutsa abasirikare ba Amerika ko akamaro ko kongereza ingufu mu bikogwa byo kugwanya umugwi wa Islamic State kandi ko nibihugu nka Saudi Arabia na Turkiya bikwiye navyo nyine kongereza ingufu. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka mu biganiro byo kuri no mugoroba
na Fidel Niyongabo tukaba tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze kudutega amatwi mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.